no, ingi no, ingi no kwira jo inzamba.
Kilo kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana.
Ndabahaye mwiriwe abandi baramukije bakunze ibiganiro vya radio inzamba gateka kawe kazi mu kino kiganiro c'inkino mushikizwa na Jedezi Ratu nyimana kuri mikoro mpinga bw'ivyuma hari na sakubwa imana uno musi turahera mu pira maguru mu gihugu cacu Burundi tubabwire uko ihiganwa gifashe tubabwire n'ingingo zimaze imisi zifatwa n'ishiramo ry'umupira maguru muri Afrika CAF aho ikibuga intwari camaze kukuka ku rutonde vy'ibuga vyakira inkino mpuza makungu turaza kandi kubabwira ibijanye na basketball aho ku munsi wejo no kuwimana hazokina urukino rwa nyuma turaza kandi kubabwira ibijanye n'umupira w'amaguru haba mu Faransa mu gikombe cy'Ubufaransa muri Espagne mu gikombe cya Espagne turabwira n'amahiganwa eka turaza no kurangiza muri Leta Zunze za Amerika tubabwira basketball hanini rero ibyo tuhava tubayagira ni ivyo mukanya twinjira muri Donito.
Om da fera yuru, ive yuru, otokase.
Nakuomba mpenzu nisikize.
Mwako nenda wabgire kaduhere mhiganwa jumpira maguru mu Burundi. Tuwabgire uko harikoraba higanwa unomuse rukino. Hari inkino mwihiganwa ku ndwi igira 24 tubabwire yuko hari urukino ruko raba ruhuza Flambeau du Centre kuyakina na Muzinga igice ca mbere cy'ugo rukino rikaba carangiye iyo migwi yose inganye busa ku bundi hanyuma Kayanza United za kwakira ku munsi wejo izo kwakira umugwi wa Vitalo Kayanza United mu gwi meze neza cyane umugwi wa Marcel Niyongabo wakira umugwi wa Vitalo wa Olivier Niyongeko Les Elephants bazokina no mugwa wa Messager Ngozi Olympic Star yakira mugwa wa Atletico Olympic Aigle Noir kine na Bujumbura City Bumamuro yakira Musongati na Yorukinzo ikine na Burundi Sport Dynamique umugwi wa Flambeau du Centre kabukiri mu kibanza ca mbere ukabunganya manota n'umugwi wa Rukinzo mu kibanza ca nyuma akaza Muzinga tukivuga rero ijanye n'umupira w'amaguru ikibuga citiriwe Intwari kuno wa mbere niho byamenyekana yuko kitacakiriye inkino mpuza makungu kubera kidakwije ibisabwa ibyo bisabwa rero ni byinshi cyane ku buryo bigowe imbere ngene igihugu cy'u Burundi kizobishika ko kumi mu bibuga bitandukanye kuko kenshi usanga ibyo bisabwa ari ibintu bishoboka ariko kenshi abantu birengagiza mugabo rero kafu yavuze ati harageze yuko tuva mu gukina tukajya mu bikogwa ari nacyo gituma rero ikibuga cy'u Burundi ikibuga stade cyahora cyitwa stade Prince Rwa Gasore ucitwa Intwari kitazo kwakira urukino uzohuza Burundi na Centrafrique itaki 2016 za kuno kwezi mutinone binini binini hakuru ibyo bintu biba bibura nibiki twabwira yuko hakuru baraba ku kibuga bakaraba yuko ikibuga gifise amatribune afise intebe ziharuye intebe aho umuntu ashaka kumenya ati ni zingana uku nuku ikibuga cyakira abantu bangana uku mu Burundi ibyo nta bihari ikindi bararaba cyane cyane ahantu bita muri tribune bakaraba yuko hariho ikibanza cagenewe bamenyesha makuru muri ico kibanza cagenewe bamenyesha makuru ateza kuba hariho hamwe bacomeka yaba za telefone cyangwa za ordinateur kugira baronke umuriro hateza kandi kuba hari wifi cyangwa n'igitanga bakoresha kugira baronke connection ya internet hakaba hariho n'imeza ku basanzwe bandika kugira abashe koronka ingene bakora eka nibibanza byiza byateguwe kugira bamwe bafata amasanamu abakameraman ibyo byose mu Burundi ntabihari ducara batubandanya kugira bamenyesha makuru hari ikintu bita conference de presse iba iyo urukino rurangiye aho naho hategeza kuba naho nyene byifashe uko hari intebe n'imiburiburi 50 kandi hakaba n'ahantu bashaka gushyira za kamera hakaba rero hari na connection ya internet ibyo byose numva mu gihugu ntabihari ikindi gikurikira nuko usanga mu mavestiaire hategeza kuba vestiaire yamwe mu bwambariro hategeza kuba aho abakinnyi bambarira aho naho hameze neza hakaba n'imeza icyo bita table tactique aho mumenyereza ari ikibaho ashobora kwerekanira ko ukuntu uwo munsi urukino ruteguye yereka abakinnyi ibyo bazakora mu kibuga bicapa byose biteza kuba bihari muri iyo muri izo vestiaire hateza kandi kuba hariho amadushe hakaba amatoilette n'imiburiburi 5 muri iyo vestiaire hakaba kandi n'ikibanza cy'abahagarikizi abarubitre hakaba aha baganga bashobora gukorera baba baganga bajya bavura akaba naje ba mesa bakinye ico bita bakine ibyo byose rero ni ibintu dusanga mu kibugo mu gihugu cacu Burundi gikenye ikindi tutokwirengagiza na amatara amatara abantu benshi bamenyereye Bujumbura barazi ko kuri stade Intwari hashinze amatara araje imyaka irenga 10 amatara ashinze hajya ahantu ariko kugeza ubunya nta nari mu gyaka ntibashobora naho ryo kwa nyinyane ubosha kubonesha kuko ari byinshi babisabwa murumva rero nakazi gakomeye cyane kugira ibibuga by'u Burundi bishobore kwakira inkino mpuzamakungu niko inkino ibibuga byinshi byarubatswe mugiye muyinga murasangira ikibuga mugiye igitega mwasangira ikibuga mwagende ingozi mukasangira ikibuga mwagende hari hanya mucibitoke mukasangira ikibuga eka heshi daru yigi hose baratamba ibibuga biriho byinshi cyane gose ariko namakamba hose na eka intambwe zidafise ibibuga muri no minsi nibikeya nizo nke cyane tujye kuraba intara zikinirwa mu mupira koko intara zimaze imyaka zikina umupira zose zirimo ibibuga naba tujye mu buraruko hariho Muyinga hariho Kirundo hariho Kayanza aho se hari ibibuga atugiye muramvya hari ikibuga ugacumanuka ukagenda igitega hari ikibuga ugenda mu ruyigi hari ikibuga ugenda makamba hari ikibuga aho hose hari bibuga byakira inkino ariko ibyo bibugiye kuraba ukuntu byifashe ni bibuga bidakwije byangombwa ibyo byangombwa bizojamwe ni kibazo gikomeye cyane n'ubu nk'ikibuga bari ko barubaka makamba kitarahera ariko bamaze gutangwa gukiniramwo cari cyubwa cyateza kuba cyakijambere ni kibuga cy'umukuru wishyiramo ryo mpira amaguru mu Burundi Reverend Kuriyo ni kibuga ubona ko ari cyakijambere ariko ibyo byose usanga bavyirengagiza sindi ko atari kubimenya canke kwari kubura uburyo ariko ibyo byo byose igihugu cy'u Burundi kirakeneye ikibuga abantu basemereye kuva kera cyane uko mu Burundi hakwiye ikibuga gitandukanye na Stade Intwari Stade Intwari hari n'abakinnyi bavi buraya basanzwe bakina mu bigo bikomakomeye kwaronse imigwi ikomakomeza gukina mu Burundi nka za Maroc za Misiri bakavuga ati iki nico kibuga kuko kiberamo inkino ikabatangaza kuko giherera muri bihugu vya mu buraruko bwa Afrika wasanga ibuga byiza cyane kandi bijyanwa abantu barenga 60,370 eka naho uja ngaho hakujya ikibuga bitiriye mu Kapa hajya abacara cyitwa Wanja wa Taifa muri Tanzania ni kibuga usanga kibuga kikwije byose cyakira abantu bashika 60,000 kandi bose bicaye murumva yuko tukiri inyoma nk'ibirenge ntawe ubizi rero ngira ko tutangwe kuronka ibihano usanga turi kubisagashi ariko ibyo bihano bishobora kutubera intambamye kuko u Burundi bushobora kwakirira umugwi wa Centrafrique hanze y'u Burundi na gahombo gakomeye cyane kuko haba mu bijanye n'amafaranga urundi buratakaza kuba utegereza gufata abakinnyi babo bakabajyana Dar es Salaam kubera imigenderanire y'u Rwanda itameze neza Kigali niho hari hafi Uburundi kandi butakaza byinshi kubera abakinnyi bari bamenyereye gukinira ku kibuga cy'i Bujumbura abamenyere abarorerezi batakaza byinshi kuko si benshi bashaka kwiriha amatike ngo genda muri bagani Dar es Salaam ni ibintu byinshi cyane gose ugiye Burundi rwo bwari ko burizera ko bugomba gushikira igikombe cy'Afrika bushaka kujya mu gikombe cy'Afrika kugira kabiri bwikurikiranya bishobora kuba intamba myizikomeye cyane ababijejwe ni shyira mu mpira amaguru mu Burundi n'ubushikira nganji kuko igihugu n'icubaka ikibuga cy'igihugu si federasi burya ikibuga cy'igihugu cyubakwa n'igihugu hanyuma ubushikira nganje bukaba ari bwo babukijejwe niko biri no mu Burundi ariko murumva yuko tukiri inyuma turacakenye twizere yuko navyo bazoheza bakabigira priorite u Burundi bukaronka ikibuga koko mpuzamakungu muri basketball tukubabwira yuko ihiganwa ry'u Bujumbura ku munsi w'Imana niho zizosozerwa tukabwira ko inkino zizoba kwa gatandatu New Stars zo kwakira Gymkhana Lesipo bakine na Muzinga Urunani bakine na Aigle Noir hama Kerne itane mu mitwe na Dynamo izi nkino rero inkino zikomeye cyane kuko naho Kerne yamaze kuronka igikombe hari yindi migwi mu nkino zokina yipfuza kuja mu migwi ine ya mbere imigwi ine ya mbere ikina igikombe cy'u Burundi bwose cyo bita Championnat National playoff ho bose barakina ariko icyo gikombe bita Championnat National igikombe cy'u Burundi bwose kiba gikomeye cyane nico gituma rero izi nkino zisigaye naho kene amaze gutwara igikombe gikomeye cyane kuko hari imigwi igikeneye kuja mu bibanza bine vya mbere murumva yuko atakirarangira naho tuzi watwaye igikombe cyo mwaka Mubu Faransa igihugu igikombe cy'u Faransa uno munsi niho kiza gutangura mu gice cya 16 gishyira cyanyuma tukabamenyesha yuko hari inkino zibiri zitekanijwe izo nkino rero no kuvuga yuko umugwi wa Beauvais uza gutana mu mitwe n'umugwi wa Boulogne haza bari saa 4 z'ijoro hanyuma Aubagne izo kina ku munsi w'ejo izo kina ikinuno munsi nyene saa 4 z'ijoro yakira Toulouse hanyuma umugwi wa Valliere uzokina na Annecy hazo bari jo isa icyane mu 15 Red Star izokina no mugwi wa Lens ayo masaha nyene iyo izo nkino zizobera saa 4 minota 15 Oas izokina na Montpellier Saint Louis izokwakira Sedan hanyuma Valenciennes ikine na Metz umugwi wa Olympique Saumur uzokina na Montagnard hanyuma umugwi wa Lyon wakire Sochaux Brest ikine na Paris Saint-Germain Angers akire club franciscain umugwi wa Ajaccio uzokwakira Lille Cannes ikine na Marseille hanyuma Nice yakire Monaco urukino twavuga ko rukomeye n'urukino rw'imigwi mu cyiciro cya mbere n'urukino rwa Brest na Paris Saint-Germain cyo kimwe na Nice na Monaco iyindi migwi usangikira niyo mu cyiciro cya kabiri cyangwa cyiciro cya gatatu niho rero iyo bagenze guca kenshi mu gice cya kane gice cyanyuma niho usanga inkino zikomeye muri kino gihe aracari mu migwi myinshi naho tuyivuga ugasanga amazina ntano yazi usanga udusagara duto duto twari mu Faransa iyo migwi iba ikomokamo Muri Espagne naho mu gikombe cy'umwami twabwira yuko ingene vyagenze cyo bita Coupe du Roi Sevilla ya Murantunga umugwi wa FC Barcelona watsinze Sevilla ibitsindo bitatu ku busa hanyuma Atletico Bilbao itsinda Levante 2-1 no kuvuga rero ku rukino rwa nyuma ruzohuza Atletico Bilbao itana mu mitwe n'umugwi wa FC Barcelona hakaza bita itariki 17 z'ukwezi kwa kane Mwihiganwa rero ya Espanye no munsi ari urukino rumwe ruza guhuza Valence na Villarreal ku munsi w'ejo isaha 9 umugwi wa Valladolid uzokwakira Getafe Erche ikine na Sevilla saa 10:15 kadix ya kile Eibar Osasuna akine mu FC Barcelona saa 4 ijoro Huesca izokina ku munsi w'Imana na Celta Vigo isaa 9 Atletico de Madrid izotana mu mitwe na Real Madrid hazobari ku munsi w'Imana isaa 10:15 bakunze umupira w'amaguru urukino rwatangwe gushoboka kuko ba Luis Suarez bavuga bati Real Madrid tuzaza kuyereka ikibanza cy'iso no mwaka ko turabambere tukanabigumana babwira rero yuko iyo Real Madrid ikine na Atletico de Madrid ni migwi yo mu bisagara bibiri bamwe bavuga bati ni umugwi w'abantu babayabaye les ouvriers wabani wa Atletico Madrid hama Real Madrid nawe ni umugwi w'aba bourgeois babantu bakize cyane b'ibyo Madrid niho bene umugwi niho bakunda Real Madrid mu gihe umugwi wa Atletico Madrid wa mugwi w'abakozi les ouvriers abantu bato bato muri ico gisagara murumva rero ngene urukino rwo bameze ihariyanya i Madrid uba rumuriro uri kuraka Real Sociedad nayo zo kwakira Levante ku munsi w'Imana isa 10:30 Atletico Bilbao ikine na Grenat ku w'Imana itariki 14 z'ijoro umugwi wa Betis Sevilla nawo ku wa mbere wakire Deportivo Alaves saa 4 y'ijoro muri iyo higanwa rya Espagne umugwi wa Atletico de Madrid uri mu kibanza cya mbere ukazokwakira Real Madrid iri mu kibanza cya gatatu naho iri mu kibanza cya gatatu ngene manota na Barcelona ya kabiri bose afite 53 hagati iwo mugwi wa Atletico de Madrid na Real Madrid hacamwe manota 5 murumva yuko Atletico Madrid gihoramo kitahukanye intsinzi muri urwo rukino Real gatakaza amanota zo babaye menshi cyane ariko basongera amanota 8 yose kandi hari urukino rw'ikirarane ruhari ariko Real Madrid gatsinda murabona yuko Atletico Madrid ivyaye bizabiko birasa ni bangamirwa kuko bazaba ariko baragera uwo mugwi bimwe bikomeye cyane kandi cha kane ronga muri Espagne kirimo Sevilla 48 kibanza cha gatanu nacyo kikabamwo Real Sociedad na manota 42 Reka tubabwire ko mu Budagi naho nyene uno munsi higanwa riratangura ku 2024 umugwi wa Schalke 04 wakira umugwi wa Mayence 3:30 Eintracht Frankfurt ikine na Stuttgart Fribourg yakira Leipzig umugwi wa Hoffenheim wakira Wolfsburg Mönchengladbach ikine na Leverkusen Hertha Berlin yakira Augsburg Bayern Dominic ku munsi w'Imana ku munsi w'ejo saa ku munsi wa gatandatu isaha 10:30 n'urundi rukino ndabararikira abakundi higanwa rya Bundesliga aho Bayern Dominic izoba yakira ku kibuga cyayo umugwi wa Dortmund n'urukino rukomeye cyane Bayern tangwe ivuga ati Haaland no mukinyi dukunda na mukinyi tubona ko kibazo cyo kiri muri Bayern kitari muri Dortmund aho bose kwa kugira babe baragora abakinyi babamwe mu mutwe babone yuko imigwa ari mito mito imigwa bagiye gukina ni ihambaye murumva no rukino rwatangwe kuvugwa mu binyamakuru nta kindi kivugwa ari mu Budage Bayern Dortmund no rukino rwakomeye cyane gose icyo gihe rero nkuko muza kubibona mukanya Bayern rutakaje Lasbig gatsinda Lasbig icifata ikibanza cya mbere murumva ko rukino rufisa kamaro gakomeye cyane kuri uwo mugwe wa Bayern Dominic koronye na Isaac Kirave WM mugihe Amin Belfeld izokina na Union de Berlin nko nende babiye rero ingene basumba sumbanya Bayern Dominic imbanda cha mbere ifite 52 last week ifite 50 murumva Bayern gatakaza last week gatsinda Bayern zo bitaye kibanza cha mbere naho hakisiga inkino zishika kuri kuri 14 umugwi wa Wolfsburg ni wa gatatu ufise 45 Eintracht Frankfurt kagira 42 nayo Dortmund ifise 39 gatsindwa yoyo murumva ko izo bikwirabandanya igenda habi gusumba ahiru no munsi
oya singonga tujamirenge ufite amahoro wabukunga ibyadushimisha Sendere, we wish that you are good. Now and then,
mu gihugu cy'Ubutaliyano ku ndwi ya 10 ya 26 Spezia yaza izokwakira ejo saa 10 umugwi wa Benevente hanyuma Udinese moya y'ijoro kine na Sassuolo Juventus do Turin izokwakira Lazio Roma rukino rwiza cyane ku munsi w'ejo saa 3:45 AS Roma yakira Genoa Crotone kine na Torino umugwi wa Fiorentina uzokina na Parme RS Verona kine na Milan Sampdoria kine na Cagliari Nantes Naples yakira Bologna umugwi wa Inter do Milan ukina na Atalanta n'urundi rukino rukomeye cyane ruzoba ku munsi wa mbere isaha 3:45 muri iryo higanwa rero ingene byifashe kugeza uno munsi ku ndwi ya 24 Inter do Milan ifite 59 Milan 53 Juventus 49 Atalanta 49 AS Roma ikagira amanota 47 n'ikibanza cya gatanu Mubwongereza kundwi ya 27 Burnley ku munsi wa 18:30 zokina na Arsenal hanyuma Sheffield United yakira Southampton saa 11 Aston Villa izokwakira Southampton saa 18:30 Brighton ikina na Leicester saa 4 ijoro ama kwa Mungu West Brom Albion izokina na Newcastle United Liverpool saa 10 izokina na Fulham Liverpool tubabwire yuko ejo yasuye gatsindwa n'umugwi wa Chelsea igitsindo kimwe ku busa Liverpool ikaba amaze inkino zine idatsinda nuko muza kubibona kuri classement n'umugwi umerewe nabi cyane Man City rero ni ifise urukino rukomeye ku munsi w'Imana isaha 12:30 urukino rukomeye cyane aho umugwi wa Man City uzowakira Manchester United ni derby y'i Manchester imigwi ibiri y'i Manchester ikomeye cyane muri kino gihe ikurikirana mu bibanza n'izo tana mu mitwe murumva ko azocu wambaye Tottenham izokirana Crystal Palace isaha 3:15 hanyuma urundi rukino rumeze neza no ku wa mbere isaha 2 z'ijoro aho Chelsea izokina na Everton imigwi ikagwana iraba ko yoja muri Big Four yose ama West Ham United nayo izokina na Leeds United ngene basomba sombanya umugwi wa Man City uri mu kibanza cy'amanota 35 ugakurikirwa na Manchester United 51 hacyamo amanota 18 wa mbere n'uwa kabiri hanyuma Leicester ifite 50 ni ya gatatu Chelsea ni ya kane ifite 47 ikaba izohura na Everton cyangwa yagiye ko na goruzo warukomeye Everton ya gatatu ifite 46 murumva ko uzotsinda ugo rukino azoba ariko aratera imbere iyi migwi rero uko ari itanu mpeje kubabwira ni imigwi biboneka kuno mwaka ikomeye cyane naho na Liverpool atawishira inyuma kuko no mugwi ufite amateka uracyari muri Ligue Champions za Tottenham zirahari za Arsenal zirahari Arsenal ikwanza cy'10 Tottenham 18 Liverpool 7 Aston Villa 9 nkamenyesha yuko hagati y'uwa mbere Man City 35 na Liverpool 43 hacanwa amanota 22 amanota rero naho byogenda gute murumva ko bigoye ko Liverpool ifata ikibanza cya mbere n'umwaka iganwa basa n'abamaze kurisezera kuko kugira ishikire Liverpool ni ibintu bigoye cyane inkino indwi amanota 22 ni inkino indwi udatsindwa uwundi ariko aratsindwa inkino zose ivyo ni gihamara mu mpira ngo nta kidashoboka jewe ndabona ko Liverpool no mwaka noshira kubivuga nka navyemanga nta gikombe izotwara
abarundi bagwa na munda bata mahoro na mahonda twarashamiranye ariko kayise niko gategura kazoza twaratandukanye ariko nakibuza ugusubirana ibibondo biguma bitoha tubabere inzira tazimiza tubigisha ubumwe tuberekaho murundi ashika
reka rero imbere yo kuja muri Leta Zunze za Amerika tubabwire ko muri Afrika uno munsi ari inkino za Ligue des Champions ni inkino ziba zikomeye cyane gose aho umugwi wa Tupisa Mazembe ku munsi wejo kirana n'umugwi wa Mamelodi Sundowns muri Afrika y'Epfo azaba isa 9 no kinoza barakomeye cyane gose hanyuma ku munsi wejo kandi arundo kino aho Almeriek izo kwakira Simba Sport Club yo muri Tanzania n'umugwi muri no minsi umeze neza cyane uwo mugwi ukabandanya ukomeze bizohava bituma uwo mugwi gera kure hanyuma umugwi wa Kaizer Chiefs uzo kwakira Petro de Luanda Esperance de Tunis na ikine na Zamalek murumva yuko ari migwi ikoma komeye ifisi nkino aho na Al Ahly izo kwakira VFL Club muri Congo umugwi wa Wydad Casablanca nao ikine na Oloya yari ya muri Gine no kuvuga rero nizo nkino zo muri Afrika nitwaga na tuzabwiye kuko usanga ni nkino zirimwo ikigwa gikomeye usanga ni nkino ziryoshe cyane zerekana ko muri Afrika naho nyene hari abakinyi bazi gutera umupira w'amaguru reka rero bakunzi bakino kiganiro turangirize muri Leta Zunze za Amerika atubabwira yuko New York yarayitsinze Detroit Pistons amanota 118-104 Denver Nuggets nayitsinda Indiana amanota 113-103 Boston Celtics yatsinze Toronto amanota 132-115 Washington Wizards tsinda Los Angeles Clippers 119-117 Memphis yatsindiwe muhira na Milwaukee ku manota 112-111 babasumbije nota rimwe babasanze muhira murumva ko ribabaje cyane San Antonio Spurs itsindirwa muhira na Oklahoma amanota 107-102 Phoenix Suns ikaba yatsinze Golden State Warriors manota 128-98 umugwi wa Miami Heat wagiye gutsinda New Orleans Pelicans ku manota 103-93 nayo Portland itsinda Sacramento Kings ku manota 113-119 ningaha rero bakunzi bakino kiganiro nciye nsozera ndabashimira cyane ko mwari benshi kutukurikira nshimira kandi inosa kubw'Imana nkubwa rw'ivyuma Desire yatumye Imana mwari kumwe na inosa kubw'Imana tubifurije weekend nziza
Ingino kwira join zamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi, mu karere ka Afrika y'Ubuseruko, eka nayo muri Afrika ndi. Muri kino kiganiro cyanyu, tidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.